Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edirwe Mbasuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Jeffrey Mutagoma, nanjye ndabasuhuza mbaye ikaze muri aya makuru.
Mu Burundi, leta irasaba abarundi kwitondera ibihe bibanziriza amatora.
Utumeze nk'umufasoni yibungenze, nawe urimwo umumenyesha makuru uturibungenze, nawe uribungenze, kandi umuntu yibungenze arafise ingendo n'inyifata. Ntupfa kutambutse, ntupfa uciye, ntupfa ibyo uriye, ntupfa kuryamye.
Uwo ni Pascal Barandagiye, ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u Burundi, mu nama yagiranye na baburamatari b'intara hamwe n'abandi bashinzwe umutekano mu gihugu.
Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashinjwe ruswa, uburiganya no gukoresha nabi umwanya arimo. Ministri ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuguruje amakuru yuko yaba yitegura gukura ingabo zayo muri Korea y'Epfo. Ubushinwa buravuga ko bukomeje gushakisha uko bwarangiza ibibazo by'ubucuruzi butumvikanaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya ntimujye kure.
Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Geoffrey Mutago.
Urakoze Edi, umwe mu bategetsi bahoze bakomeye mu kanama k'umutekano muri presidensi ya Amerika, uyu munsi yagiye kuvuga ibyazi ku iperereza rikorwa kuri Donald Trump. Fiona Hill ari imbere ya komite ya Sena ishinzwe iperereza atanga ubuhamya. Yavuguruje Perezida Trump wavuze ko rimwe na rimwe ko bishoboka Urusiya ko bwivanze mu matora ya Amerika yo mu 2016, ariko ku rundi ruhande akavuga ko yemera ibyo Perezida w'Urusiya Vladimir Putin avuga, ahakana uruhare rwa Moscow muri ayo matora. Bivugwa ko Urusiya nyine bwashyigikiyemo Perezida Trump. Kugeza mu ntangiriro z'uyu mwaka, Hill yari umuyobozi mukuru w'akanama gashinzwe umutekano ku bireba Uburayi na Aziya. Ubu tubagezaho aya makuru. Fiona Hill aracyasubiza bimwe mu bibazo bya komite ishinzwe umutekano. Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashinjwe ruswa, uburiganya no gukoresha nabi umwanya arimo. Kuri uyu wa kane, ministri w'ubutabera wa Israel Viachi Mendelbrit yatangaje ko Netanyahu agiye gukurikiranwaho ibyo byaha. Ikirego bikubiyemo cyasohotse nyuma y'ibazwa ryamaze iminsi ine abo mu itsinda ry'abanyamategeko bamwunganira bagiriye mu biro bya ministre w'ubutabera mu kwezi gushize. N'ubwa mbere mu mateka ya Israel ministri w'intebe ukiri ku butegetsi ashinjwe ibyo byaha. Nk'uko byasohotse mu kirego, nkuko byasohotse uyu munsi mu kirego, Benjamin Netanyahu n'umuherwe Shaul Lovich wari ufite ikigo cy'itumanaho n'urubuga rutunganya amakuru bagiranye amasezerano ashingiye kuri mpanguhe, aho nka minisitiri ushinzwe itumanaho Netanyahu yashyiragaho amabwiriza agamije korohereza ibigo by'uyu muherwe ku buryo yungutse miliyoni z'amadolari y'Abanyamerika 500. Aho rero nawe yamugereraga mukebo kamwe hamwe we n'umugore we, maze akabaha urubuga ku miyoboro y'itangazamakuru yo kuvugwa uko babyifuza, bataretse no kuvuga nabi abo batavuga rumwe. Ministeri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuguruje amakuru yuko yaba yitegura gukura ingabo zayo muri Korea y'Epfo. Umuvugizi wa Ministeri y'ingabo Jonathan Hoffman kuri uyu wa kane yavuze ko ayo makuru nta kuri kurimo. Ikinyamakuru cyo muri Korea y'Epfo cyitwa Chosun Ilbo cyari cyatangaje ayo makuru kivuga ko kiyakesha inzego za diplomasi z'i Washington. Cyavugaga ko Abanyamerika bitegura gukurayo igice kimwe cy'abasirikare bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine mu gihe haba hatumvikana kanwe ku buryo bw'ibizabatunga. Mu cyumweru gishize, ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Esper yari muri Korea y'Epfo, aho yongeye gushimangira ubufatanye n'icyo gihugu ndetse asaba ikinyamakuru Chosun Ilbo kuvuguruza iyo nkuru. Cyanditse ku wa kabiri, ibiganiro hagati y'ibihugu byombi ku byerekeye uburyo bwo gutanga ibikenewe gutunga ingabo za Amerika ziri muri icyo gihugu ntacyo byagezeho. Uhagarariye Amerika yasohotse muri ibyo biganiro avuga ko abanyakoreya yepfo batanga ibidahuye n'ibikenewe. Utunga abasirikare ba Amerika bariyo bagera ku 28,500. Korea yepfo itanga miliyoni 890 gusa ku igeno abasirikare, mu gihe ubutegetsi bwa Donald Trump bwifuza yuko yazazamuka akagera kuri miliyari 5 z'amadolari y'Abanyamerika. Ubushinwa buravuga ko bukomeje gushakisha uko bwarangiza ibibazo butumvikanaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo President Donald Trump avuga ko azongera imisoro ku bicuruzwa bikomoka mu Bushinwa mu rwego rwo kugotsa igitutu. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubucuruzi mu Bushinwa, Gao Feng, yavuze ko Beijing yiteguye gukorana na Washington mu buringanire no mu bwubahane. Bizeye ko bazagera ku cyiciro cya mbere cy'amasezerano y'ubucuruzi ahuriweho n'impande zombi. Ibi bihugu bibiri by'ibihangange mu rwego rw'ubukungu ku isi bimaze igihe kirenga umwaka byihimuranaho mu kuzamura imisoro y'ibicuruzwa. Byatangiwe na Perezida Donald Trump wasabye ihinduka ry'imikorere ku bucuruzi bw'ibihugu byombi, cyane cyane cy'Ubushinwa, birebana no gusonera n'ibyerekeye imitungo bwite mu by'ubwenge. Amerika kandi irashaka ko Ubushinwa bugabanya isonerwa ry'ibigo by'ubucuruzi bya Leta, bukanemerera ibigo bya Amerika by'ubucuruzi kugera ku masoko yo mu Bushinwa ku buryo bwagutse. Ubushinwa bwo buravuga ko ingamba za Amerika zigamije kubuca intege zo guhiganwa ku isoko ry'ubucuruzi. Trump yavuze ko tariki 15 z'ukwa 12 hasigaye iminsi mike gusa ngo Noheli be azashyiraho imisoro ingana na miliyari 156 z'amadolari y'Abanyamerika ku bicuruzwa by'Ubushinwa birimo telefoni zigendanwa, mudasobwa nazo zigendanwa n'ibindi bicuruzwa. Dusoreze kuri Ukraine ivuga ko amato ya gisirikare yari yarafashwe n'Uburusiya yashubijwe mu ntangiriro z'iki cyumweru kandi yarangiritse, yarakuwemo n'ibintu bya ngombwa. Nyuma yo gusuzuma ayo mato, umukuru w'abasirikare barwanira mu mazi ba Ukraine yavuze ko ibyasubiwemo na televiziyo ya Ukraine ko ubwo bwato buzasubizwa ahantu hatekanye bitewe n'uko bumeze nabi. Yavuze ko budashobora guhaguruka aho buri, yemeza ko abarusiya babwangije bakabukuramo amatara, ibiyacomekwaho byose, ibikoresha amashanyarazi n'ibindi. Yavuze ko bazereka amahanga icyo yise ubunyamaswa bw'Uburusiya bwakorewe ubwo bwato. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nyuma yaje kwirebera ubwo bwato aho bugereye ku cyambu cya Ochakiv, yavuze ko kubusana bishobora kuzafata amezi atatu. Umuyobozi wa Ukraine yasabye Uburusiya gusubiza ibyavuye muri ayo mato. I Moscow mu Burusiya ho abategetsi bashinzwe umutekano w'igihugu bavuze ko ibyo ari ukubaharabika. Bavuze ko ubwo bwato bwashubijwe bumeze neza kandi ko ibikoresho byose bijyana n'amazi byakoraga edirwemo.
Arakoze Geoffrey Mutagoma utugerejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika, twumvikana no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Turi kandi no ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, YouTube, Twitter na Instagram. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abayoboke 17 bishyaka CNL ritavuga rumwe na leta mu ntara ya Ngozi majyaruguru y'igihugu baraye bahanishijwe gufungwa imyaka 10 n'urukiko rukuru rw'iyo ntara. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Umushikirizamanza wa Republika yasabye abanywanyi b'umugambwe CNL igihano cyo gufungwa imyaka 10. Sentare nkuru y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yashize mu ngiro icyo gihano nyene. Uko 17 bagejejwe mu rukiko kuri wa gatatu ku mugoroba babagirizwa gushaka kwica abanyagihugu harimo umwe mu bategetsi b'inzego z'ibanze. Baronkejwe akanya ko kwiregura nk'uko amakuru y'u Amerika ryahawe n'abari baharabivuga. Bamenyesheje kwicaha bagirizwa cabaye ku itariki ya 10 ku kwezi muri komine ya Nyamurenza iyo ntara ya Ngozi, mu gihe bari baroye mu birori by'ukugurura ingoro y'umugambwe wabo muri iyo komine. Ntibahakana ko habaye gutana mu mitwe hagati yabo n'abanywanyi b'umugambwe ZNDD-FDD bari bagwiriye mu rwaruka rw'imbonerakure, ariko bashimangira ko bivunye batewe. Umwe mu ndongozi z'umugambwe CNL mu buraruko bw'u Burundi avuga ko bitumvikana ingene hotabwa muri yompi abanywanyi ba CNL bagahanwa bonyene, mu gihe naho umugambwe CNDD-FDD bafite uruhara mu byabaye. asaba ubutungane gukora ataho bwegamiye. Abakiri urubanza baturuka mu makomini ya Gashikanwa, Nyamurenza na Kiremba yose ari mu ntara ya Ngozi. Bari mu mugwi w'abanywanyi ba Senere barenga 30 bari bahagaritswe hagati y'amagenekezo ya 10 na 13 ku kwezi. Muri iyo ntara ya Ngozi kandi ku mitumbi itandukanye ya komine Busiga, impome canke imiryango y'amazu yamwe mu banyagihugu bari mu migambwe itavugwamo n'ubutegetsi kuri uyu wa kane bazindutse bazisanga ko ivyandiko biri mu ibara ritukura hamwe n'ikimenyetso cy'umusaraba. Ingo z'abanywanyi b'imigambwe Senere na Iprona nizo zasanzwemo be n'ivyo bimenyetso hamwe n'ivyandiko. Bamwe basirukiriye migambwe mu turere zabayemwo babibonamo kutihanganiranira muri kino gihe himirije amatora. Ibihe bitoroshe vy'amatora kuri uyu wa kane kandi umushikanganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye yabigarutseko hari nyuma y'inama yagiranye n'ababura matari b'intara zose z'u Burundi ari kumwe na mugenzi we w'umutekano arenga iyome bunyoni n'abatwara igipolisi mu ntara.
Utumeze nk'umufasoni yibungenze nawe urimwo umumenyesha makuru ubu turi bungenze nawe uri bungenze kandi umuntu yibungenze arafise ingendo n'inyifato. Nufu kutambutse, nufu hauchie, nufu vizuriye, nufu kuryamye. Unamu ebuge wa menyesha makuru mula visabuka. Hawa namu ebuge tuzogira ni nama, namu ebuge mumisi imbele. Muli nuhumbero kutegura matora meza. Toto wa itegura. Mubihiringo vizu kutegura matora, nufu nivyu budze. Ubutulibu ungenze, gushika ayameza tanda tu inda tuitkware. Tuzo yuru luteneza.
Abaseru kimigamge senene na Iprona basalinzego zijerwa matohoza kurondera babikoze kuko biyumvira ko ari ibikorwa byo gutera ubwoba bishobora kuva mwa kabi hamwe atacokorwa. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Tugume mu karere inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC yari iteganijwe mu mpera z'uku kwezi kwa 11 yigijwe inyuma mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2020. Umunyamabanga mukuru wo muryango yahakanye ibivugwa ko byatewe no kutumvikana cyangwa amakimbirane ari hagati y'ibihugu bitandukanye biri muri uwo muryango nk'u Rwanda na Uganda cyangwa Burundi n'u Rwanda. Inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC yatangaje ko inama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango itakibaye itariki 30 z'uko kwezi kwa 11 nk'uko byari bitegekanijwe. Liberant Mukeko avuga ko iyo yunguruzwa ryatumwe no kwa igihugu adatomora neza cavuze ko kidafise umwanya.
Now the summit has been postponed. And I want to make it very clear to
all. Atuburere inama yigijwe inyoma ikinashaka kugisigura kugira ngo mugitahure neza. Itegeko rigenga EAC rivuga ko habwirizwa kuba inama y'abakuru b'ibihugu uko umwaka utashe. Ikindi nuko muri uwo mujyango wacu tubwirizwa gukorera hamwe. Ni inama rero tuyikorera hamwe atavuyemo. Hagize igihugu kimwe kibuze kumvo zumvikana inama ntiba. Ni nacho cabaye ubu. Igihugu kimwe catubwiye ko gifise ibikorwa byihutirwa kumukuru w'ico gihugu atazoronka umwanya. Duca twigize inyuma inama. Ukuri nuko ntiyagira ibindi mwiyumvira nkuko twavyumvise.
Because we have seen a lot of imagination behind the postponements.
Ivyo avuga ko byari bimaze iminsi binugwanugwa nuko inama yoba yigijwe inyuma kubera kutumvikana hagati y'ibihugu bitandukanye bigize uwo muryango. Atwovuga nk'ukutumvikana hagati y'u Rwanda n'u Buganda cyangwa guterana amajambo hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Liberant Mukeko amenyesha ko atari yomvo nyamukuru.
People think there is a problem or some countries don't want to fight here in Arusha.
Ati arabiyumvira ko byatumwe n'amatati kutumvikana abandi bakiyumvira ko ari bihugu bidashobora kwicarana ya Arusha n'ibindi rero. Igihugu cyose gifise uburenganzira bwo kuvuga ko kizoba kihari canke ko atamwanya gifise. Ariko ico mwomenya nuko inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu kwezi kwa mbere canke kwa kabiri mu mwaka uza. Uko niko abakuru b'ibihugu bavyumvikanye kuko babwirizwa kuza bose canke yakagira abarunga ikintumwa.
They have to be able to delegate, send someone.
U Rwanda rwaheruka kwandikira ikete uwo munyamabanga mukuru wa EAC kuvyerekeye iyo nama nyene. Iryo kete ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ryarungitswe na Olivier Nduhungirehe umushikiranganji wa leta muri ministeri ishinzwe imigenderanire y'u Rwanda n'amahanga akaba ari nawe aserukira igihugu ciwe muri EAC. Rivuga ko ari igihugu kimwe camenyesheje ko kitazoronka umwanya wo kwitaba iyo nama y'abakuru b'ibihugu yoba itariki 30 z'uku kwezi. Rivuga kandi ko utwara iyo nama y'abakuru b'ibihugu ariwe perezida w'u Rwanda Paul Kagame azomenyesha umunyamabanga mukuru wa EAC yindi tariki inyuma y'ibiganiro bizosubira bigahuza abakuru b'ibyo bihugu begwa n'iyo nama. hari ibinyamakuru bimwe bimwe byatangaje ko uko gusiba kwiyo nama gushobora no kuba kwatewe n'igindi nama yeruka gusiba yo gukemura matati ari hagati y'u Rwanda n'Uganda yari kuba itariki 18 z'uku kwezi kw'11. Ivyo binyamakuru vyemeza ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bifuje kubanza gukemura matati bifitaniye imbere yo guhurira yarusha ya Marauri Vyenduhungirehe yavuze ko ataho bihuriye. Ayandi makuru ijwi rya Amerika ryakuye muri EAC yemeza ko icyo gihugu cavuze ko kidafise umwanya wo kwitaba iyo nama ari Burundi. Ayo makuru avuga ko Burundi bwo babwaseguye ko muri iki gihe buri mu bikorwa bikomeye byo gutegura amatora yo mu mwaka uza. Ikindi naco kuwa kabiri w'indwi umushikiranganji w'u Burundi ajeje imigenderanire yajanye n'utwara umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kubonana n'umukuru w'igihugu cya Tanzania John Pombe Magufuli. Ambasaderi w'u Burundi muri ico gihugu Gervais Abageho yavuze ko bari bajanye ubutumwa bwo mwibanga bwa perezida w'u Burundi Peter Nkurunziza. Umwe mu bategetsi mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi yongoreye ijwi rya Amerika ko bari bagiye kwitwarira u Rwanda ko gwo ruri nyoma y'ibitero ku Burundi vyabaye kunduheze mu ntara ya Cibitoke. U Burundi bukifuza ko icyo kibazo coja ku rutonde rw'ibizokwigwa ya mu Rwanda rwamirira kure ivyo rwagirizwa no Burundi. Sejambere y'inama isiba kuko no ku mwaka heze w'ibihumbi 2018 yarasibijwe ubutarariye. Icyo gihe hoho yari yamaze gutumwa ko abakuru b'ibihugu bya EAC binjiye mu nama yabo basanga mugenzi wabo Peter Nkurunziza ntiyaje kandi ntiyarungitse n'intumwa. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Leta zunze ubumwe za Amerika zagumishijeho ibihano zafatiye igihugu cy'u Burundi. Mu itangazo ryemeza ibyo bihano, Perezida Donald Trump wa Leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko ibibazo biri mu Burundi byaranzwe n'ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi ku basivili, imyuvumbagatanyo yo gushishikariza abandi gukora ubugizi bwa nabi na politiki ihonyora abaturage bikaba bibangamiye amahoro, umutekano n'umudendezo w'u Burundi n'akarere, kandi ko bibangamiye politiki y'ubanyi n'amahanga ya Leta zunze ubumwe za Amerika. Ese ibyo bivuze iki? Bifite ingaruka ki ku gihugu nk'u Burundi? Nibyo mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yabajije Professor Charles Kambanda, akaba ari umuhanga mu byerekeye amategeko. Aratangira asobanura ko biriya atari ibihano byashyirwaho u Burundi.
Ziriya ntabari sanctions, nicyo twita soft diplomacy muri diplomacy. Nakuvuga ngo mu mategeko ya Amerika perezida akora diplomasi mu buryo butatu. Cya mbere nicyo twita soft diplomacy, cya kabiri ni sanctions, cya gatatu ni intambara. Sasa iyo level iyo gukoresha national emergency ku gihugu, twageze no kukigira national emergency ku Bufaransa ngira ngo yageze kubaho, bavuga gushyiraho limit ku bucuruzi. None uyu tuvuze limit ku bucuruzi, perezida afite ububasha bwo gushyiraho limit ku bucuruzi ashingiye kuri iri tegeko. Iyo tuvuze limit ku bucuruzi, tuba tuvuga kubuza bintu bimwe kwinjira mu gihugu bivuye muri kiriya gihugu kwinjira muri yandi ku isoko rya Amerika.
Kongera ibihe bidasanzwe ku Burundi, icyo bisobanuye? Umuntu byumva atazi politike yumva iki? Yumve ko bisobanuye iki?
Iyo tegeko yitwa ibihe bidasanzwe, national emergency, ni tegeko rireba umunyamerika muri Amerika. Ariko none uwo muri iri tegeko perezida afite n'izindi ngufu, ati umunyamerika yo agiye hanze kuba hanze ya Amerika cyangwa kuriya hanze ya Amerika, iri tegeko rigombye, perezida agombye kumuproteja akoresheje iri tegeko. Ni ukuvuga ngo national emergency tuba tuyikuye hano mu bibazo bitureba tukayijyana mu kindi gihugu. Ni ukuvuga ngo national emergency bivuze ko perezida aba agiye kuproteja inyungu z'amakampanye y'Abanyamerika akorera hanze. Perezida abakoresha icyo gitutu kugira ngo igihugu runaka kidohore kuri kampanye zacyo, kubera ko tuba rutakaje amafaranga, tuba tutakaje abantu bakora muri izo kampanye babatakaza akazi, tuba amafaranga bagiye mu bindi bihugu. So iri tegeko rya National Emergency Act ya abashaka barishaka rirahari kuri internet, barishaka yo muri 1996, abantu barisome rireba health and safety of the US citizen, ntabwo bireba hanze. yo bidahanze iyo oyo muturage wa Amerika agiye hanze ya Amerika gukora yo business agafatwa nabi noneho perezida bikaba ngombwa ko agenda gukoresha igitutu cya perezidansi kugira ngo umunyamerika abone ibyo yifuza aho agiye hose.
Noneho kuri Amerika n'u Burundi ho no kuvuga ngo ibyo bihe bidasanzwe bivuze yuko u Burundi bubuziki cyangwa se icyo bwabonaga butakaje kuri Amerika n'iki
Burundi mu byo kuryo rebye kubera eriya AGOA nicyo kintu cya mbere bagabanyije ibintu byo Burundi bazana ariko ubundi ubundi muri AGOA ubisomye na kuva na kera u Burundi no bwasinye AGOA ariko na wagize gukoresha AGOA abarundi babaye reserved no kuri AGOA ngira ngo na mafaranga miliyo bakoraga muri AGOA mucheke murebe neza muri AGOA Burundi na AGOA ndavuga kuba kupira kuzana ibintu byabo bisonewe imisoro muri Amerika kubera iriya programu ya AGOA mu byo kuri ubukozi ubusa kubera ko abarundi aho bageze bakoresha AGOA abantu bakoresha AGOA muri kariya karere ni abanyakenya abanyakenya ngo abantu abadukurikira bashobora kumenya kureba miliyo kenye kura muri AGOA ariko ubundi muri AGOA na kimwe na Rwanda nabona uburyo rukura amafaranga muri AGOA kuri kupira AGOA ubukozi ubusa to awo nicyo kibazo kiriwo biragoye gukoresha iryo tegeko rya International Emergency Economic Powers iyo muri 1977 kupira Burundi business bakora muri Amerika kugira ngo nabo baduwe business biragoye kuya ko nacyo bazana n'ukuvuga ngo perezida nashaka kubize ngo bigire umusaruro agomba gukoresha sanction zuzuye none we kibazo cya sanction cyaje mpuvuze ati kishobora kuzana ikibazo mu karere kubera ko akarere gashobora gukomera ku Burundi kandi urabyumva ko harimo Burusiya ubusa nabo zawira biri ibihugu bitranye na Burundi ati muri zisitinge ezo nini kandi urabizi ko Burundi ni umuryango ufunguye wo kujya muri Congo nuvuga ngo tufite n'amakampani y'abanyamerika ajya muri Congo anyura mu Burundi nuvuga ngo nabo ntabo ntawo opfa gukupira Burundi kubera ko buri strategic muri kiriye kibazo hariya muri Congo.
Uwo yari Professor Charles Kambanda yavuganaga na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Ubuhamya mu ruhame ku iperereza rikorwa kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump burakomeje mu nzu y'inteko ishinga amategeko. Mbese perezida Trump yaba yarafatiriye imfashanyo yari igenewe Ukraine ategereje ko icyo gihugu gitangiza iperereza kuri Joe Biden, uyu wahoze ari vice perezida wa Amerika niwe ushobora kuzahatana na Trump matora ya perezida ateganijwe umwaka utaha. Icyo ni ikibazo abakora iperereza ku myitwarire ye bakomeje kubaza abatangabuhamya. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika hano i Washington DC, yatunganijwe na Venuste Nshimiyimana uyitugezaho.
Uyu munsi abagize akanama gasuzuma niba perezida Trump hari ikosa yakoze ryamukura ku kazi bumvise ubuhamya bwa Fiona Hill wahoze ashinzwe Uburusiya mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano, akaba yarabwiye abakuri perereza ko kwirukana Marie Yovanovitch ku mwanya nka ambasaderi muri Ukraine byari muri gahunda yashyirwaga mu bikorwa n'umunyamategeko wihariye wa perezida Trump Rudy Giuliani. Nyuma hakurikiyeho David Holmes umukozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wigeze kuba umujyanama muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ukraine, akaba ari nawe wumvise ikiganiro cyakorerwaga kuri telefone naho perezida Trump yabazaga ambasaderi Gordon Sondland niba perezida Volodymyr Zelensky azakora iperereza kuri Joe Biden wahoze ari vice perezida wa Amerika. Nibutse ko perezida Trump yakomeje guhakana ko atafatira imfashanyo ya gisirikare ijya kungana na miliyoni 400 z'ama durari mu gihe yaragitegereje ko Ukraine imwemerera ko izakora iperereza kuri Joe Biden, umwe mu bakandida bafite amahirwe yo kuzahangana na perezida Trump mu matora y'umwaka utaha. Kuwa gatatu rero mu buhamya bwe ambasaderi Sondland yavuze ko habaye akantu kampanguhe quid pro quo hagati ya Trump n'igihugu cya Ukraine. Yavuze ko nta banga ryarimo ko bigaragara ko bamwe mu bakozi bakuru bo muri White House bari bazi ibiba, harimo vice president perezida Mike Pence, ministri w'ububanyi n'amahanga Mike Pompeo, umukuru w'imirimo Mick Mulvaney, n'uwahoze ari umujyanama wa Trump mu bijyanye n'umutekano w'igihugu John Bolton. Mu buhamya bwe, Sondland yagarutse ku biganiro byaberaga mu muhezo kuva mu kwezi kwa kane ku itorwa rya Zelensky nka perezida kugeza mu kwezi kwa cyenda ku itariki ya 11 igihe imfashanyo yari igenewe Ukraine yari kuyashize iminsi 55 ifatiriwe. Yavuze kandi ko we kimwe na ministre w'inganda Rick Perry n'intumwa idasanzwe ya perezida Trump Kurt Volker bakurikije amabwiriza ya Trump yo gukorana n'umunyamategeko we Rudy Giuliani wahatiraga Ukraine gukora iperereza kuri Joe Biden no ku ruhare Ukraine ishobora kuba yaragize mu matora yo muri 2016 ifasha abademokrate. Sondland yavuze ko habayemo mpanguhe kubera ko perezida Zelensky yasabwe kubanza kwemera gukora amaperereza yasabwaga mbere y'uko yemererwa umubonano na perezida Trump. Ikindi Sondland yongiyeho nuko asanga nta yindi mpamvu igaragara yari gutuma Ukraine itinda kubona inkunga yari yaremerewe. Abarepublikani bavuga ko nta mpanguhe yahabaye kubera ko inkunga Ukraine yari itegereje yayibonye kandi nta perereza ryabanje gukorwa kuri Biden cyangwa se ku ishyaka rye ry'abademokrate. Ndetse banavuga ko Ukraine itarizi ko iyo mfashanyo yafatiriwe. Gusa rero nk'uko byatangajwe mu buhamya bwakurikiyeho butanzwe na Laura Cooper, umukozi muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, mu kwezi kwa karindwi abategetsi ba Ukraine batangiye kwibaza impamvu imfashanyo itinda. Kuri we rero ngo bari bazi ibyavugwaga. Perezida Trump iyo mfashanyo yayirekuye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa cyenda bimaze kumenyekana ko hari umuntu wabwiye umugenzacyaha mukuru wa leta ko yatewe impungenge n'ikiganiro Trump yagiranye na Zelensky amusaba gukora iperereza kuri Joe Biden. Ibyo nibyo byatumye iri perereza rikorwa ritangira. Umuvugizi wa White House Stephanie Grisham yavuze ko ubuhamya bwa Sondland bugaragaza nta shiti ko mu kiganiro kuri telefone Perezida Trump yavuze ataziguye ko nta kintu ategereje kuri Ukraine, kandi akaba yarakomeje kuvuga ko nta mpanguhe igomba kubigaragaramo. Yongeyemo ati imfashanyo yaratanzwe. Perezida Trump ahura na mugenzi we Zelensky ati abademokrate barashaka baringa. Perezida Trump yavuze ko igihe Joe Biden yari vice perezida wa Barack Obama yavuze ko azafatira imfashanyo Ukraine yasabaga niba itirukanye ku kazi ke. Umugenzacyaha wakurikiranaga ivugwa rya ruswa mu kigo Burisma gicuruza gaz aho umuhungu we Hunter Biden yari umwe mu bagize inama y'ubuyobozi. Kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we, ndetse no kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri 2016 igamije gufasha abademokrate n'impuha zishobora kuba zaracuriwe mu Burusiya.
Arakoze Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru y'ijwi rya Amerika. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha, ariko mbere yuko dutandukanaho Geoffrey twibutse ingingo z'igenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edith, twavuze ko umwe mu bategetsi bahoze bakomeye mu kanama k'umutekano muri presidansi ya Amerika uyu munsi yagiye kuvuga ibyazi ku iperereza rikorwa kuri President Trump nk'uko mumaze kubyumva. Naho ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yashinjwe ruswa, uburiganya no gukoresha nabi umwanya arimo kuri uyu wa kane. Ministri w'ubutabera wa Israel Aviachi Mandelblit yatangaje ko Netanyahu agiye gukurikiranwaho ibyo byaha. Ministeri y'ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuguruje amakuru yuko yaba yitegura gukura ingabo zayo muri Korea y'Epfo. Umuvugizi wa ministeri y'ingabo Jonathan Hoffman kuri uyu wa kane yavuze ko ayo makuru nta kuri kurimo. Ubushinwa buravuga ko bukomeje gushakisha uko bwarangiza ibibazo bitumvikanaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo President Donald Trump avuga ko azongera imisoro ku bicuruzwa bikomoka mu Bushinwa mu rwego rwo kugotsa igitutu.
Urakoze Geoffrey Mutagoma, ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Peter Hanley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fasil Gebeyeho wegeranije aya makuru, na Frederic Nkundikije wari uyihagarariye muri studio ya gatanu hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Edirwema,
ze kugira umugoroba mwiza.